Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro bya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene zacu twese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 9 y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Undikije
Mugabo iryo twirya Amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru gikuru gose atakonoronka no bivuga.
Uyo ni Adrien Nahimana umukinyi kirangiranwa y'ikino ninde gica ku radio na televiziyo y'u Burundi. Inkuru cyo kimwe inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ruswa n'ibiturire, hamwe n'inkuru yerekeye imyerekano yo kwiyemeza ishyirahamwe rya Afurika ku bijanye n'ibyatangajwe ku mitahe mpuzamakungu isaba guhagarika no gutahukana mu Burundi bamwe mu batetsi bahoze barongoye i Burundi bagirizwa uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera Perezida Mekio Ndadaye. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Mugihe ku itariki 9 y'ukwezi kwa 12 uko mwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya iturire, ibitigiri by'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International byerekana ko Burundi buza mu kibanza cya gatatu ku rutonde rw'ibihugu birangwamo iturire. Ishyirahamwe Orcom rigwanya iturire ni isesagurwa ry'amatungo ya leta rihamagarira abategetsi kugwanya iturire kuko ari intandaro y'amabi yose. Uyu mwaka abaserukira amashyirahamwe agwanya ruswa na leta bakoraniye muri Nigeria kugira ngo barabe ingendo bofata yo gutuza igiturire muri Afurika. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Amatohoza Transparency International ishyirahamwe rigwanya igiturire no gutwara nabi ku isi avuga ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi igiturire kirayemo. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ico gihugu cyatakaje ibanza byinshi mu myaka 13 iheze, kuko hagati y'umwaka 2005 n'umwaka 2006 bwari mu kibanza cya 36. Ubu burisigura ko kiza ubwa kabiri mu bihugu birangwa mu igiturire cyane mu isi. Aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone yari muri Nigeria mu nama yo kugwanya igiturire y'iminsi 3 yatanguye kuri uyu w'Imana na Gabriel Rufiri umukuru w'ishyirahamwe Orcom rigwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta yatubwiye ibimenyetso byerekana igiturire mu Burundi.
Ahantu hari igiturire usanga akagwi k'abantu gato ariko gatunga cyane, mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu aribo bakenye. Akarorero mu Burundi ibice birenga 72% bugarijwe n'ubukene, kimwe bita mu Gifaransa en dessous du seuil de pauvreté. Ivyo n'ibiharo bitangwa na Banki Mondiale. Ikimenyetso cya kabiri nuko usanga amasoko ya leta, muzi neza yuko amafaranga leta yegeranya ibice birenga 70% cy'amafaranga leta yegeranya aja mu byo bintu by'amasoko. Rero mu Burundi amasoko ahabwa abantu bamwe usanga baratunze gusumvya leta, bafise amazu arenga 30-40 mu gihugu. Icya gatatu nuko abanyagihugu bataronka ubutungane ibyo umuntu agiye kurondera muri administration atabironka atagiturire atanze.
Rusira sigura ko igiturire ari intandaro y'amabi yose.
Igiturire ni umwasi w'iterambere. Aho kiri nta kintu na kimwe cy'ubutungane, nta kintu na kimwe kimwe bita mu Gifaransa état de droit, intwaro ifatiye ku mategeko. Ibyo bintu ntibibaho ahantu hari giturire. Nico gituma rero twebwe ishyirahamwe Orcom twama turiko turasaba abantu bose bipfuza gutwara ko igiturire bo kigwanya, kuko ari umwasi w'amahoro, ari umwasi w'iterambere. Abantu bose ubona biriko baranigana baza gutwara batwaza abantu igitugu, si ukubera urukundo bakunda abanyagihugu, ni ukubera ibyo bagenda kwamura batakoreye ku gihugu amakuru n'amategeko y'abanyagihugu.
Umwe mu mitirama yo kugwanya igiturire umukuru wa Orcom abona ni ugutandukanya inzego, separation de pouvoir mu Gifaransa.
Iyo urwego rwose rukoze icyo rujejwe, dufate abo muntu ari no muri leta bagakora ibyo za gukora, ubutungane bagakora akazi kabwo atawe burenganije, atabiturire basabye, abashinga amategeko atarenganya, n'abanyagihugu nabo bagakora ibyo za gukora, amashyirahamwe agakora ibyo za gukora, imenyeshamakuru ibyo za gukora. Ni ukuvuga ko icyo gihugu kibamwo icyo twokwita umwidegembyo w'umuntu, ku buryo igiturire kigwanywa. Igiturire ntishobora kugwanywa mu gihe atariho icyo kintu cyitwa gutandukanya inzego.
Muna maya kuri bihugu vya Afrika uyu mwaka bumvikanye ko hajaho ubugombe bwa politike guhugwanya igiturire imwe biboneka bwana buhara twari igihugu ca Nigeria niwe yatowe kurongora uwo mugambi amashyaka akorera mu gisata cy'ubugwanya igiturire n'inyono rwa ry'amatungo ya mareta amenyesha ko yizeye ko yari intambwe izoganisha kugwanya igiturire by'ukuri bikava mu majambo bikaja mu ngiro icivugo cawo n'icyo uyu mwaka kigira giti twese hamwe tugwanya igiturire kugira ngo kwisi habiterambere umutekano hamwe n'amahoro Eloge Ulika Neza, Nairobi, Juja Amerika.
Urakoze Eloge, tukini mkandi Murundi, umukini rurangira nwa, utugenegene mu Adrien Nahimana, arashimira iradio Juja Amerika ko ryamu tabarije, uyo mukini waninde gikino gica ku iradio na televizion vy'igihugu cy'u Burundi, amenyesha ku inkuru yakozwe ni Juja Amerika yatumye bimenyekana kwa gwayi aca atangura kuronka bamufata mugongo. Ni inkuru iyo mumenyesha makuru Juja Amerika, Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Iya mana ndayisheme ndayiyake ninda tokwivugu wa mugabiye nanja bakunzi bamaye byo
turi ku mutumba kabanga zone kabanga komine giheta mu ntara gitega turi ku muhana wa Adrien Nahimana n'uyu mukenyezi ariko yaririmba indirimbo gukenguruka mu bakengurukira Juja Amerika ririmwo
narimaze umwaka wose urenga ngwaye mugabo nta numwe yari bwa bimenye mugabo icyo twirya Amerika hamwe n'abakozi baryo ndabakengurukiye barangiriye ikintu gikuru gose atakonoronka no bivuga baragaheza gikurudahengeshanya bagira ibikorwa byiza Imana yongera ibihezagire nabo nyine yongera ibampezagirire
haracindwe za babazi ibiri ku radio y'u Amerika ciye inkuru itabariza Adrien Nahimana umukinyi urangiranwa waninde kwindwara y'igisukari diabete imusinzikaje kandi ko afisa mikoro make atamworohereza kuyivuza nyuma y'iyo nkuru uyo mukinyi avuga ko yagiye abona abamuseruka ko
umufasha ni umukuru w'igihugu ariko afasha mu bintu by'imiti nyakuba muzitanteri nawe yaraje arafasha nawe nyene arafashisha n'ukuri ibintu by'udufungurwa nawe nyene n'abandi banyakuba aho bose bagiye kubimenyeshwa nakajya kantu mwangiriye icyo cy'u Amerika riragahoraho riragahora riragira utugenegene ububitsi ni jewe niko nukuri
sagaseshwa rumuri hari n'abandi inkuru yatumye bigira inama yo gufata umugongo uwo mukinyi
bodi karibuye marangiwe nande mahoro neza cyane
akize
bambira ngo byopfuma
izo intumwa zishira hamwe ry'abakenyezi bakuru mwoga ukumenyesha amakuru AFJ hamwe n'abahoze biga ku ishure ry'ababikira NF ry'igitega zaje gusuhuza Adrien kumuhaniwe Iriane Nshimira Imana n'umukenyezi umenyesha makuru ari mu izo ntumwa zarungitswe na AFJ byongeye icyumviro cyo gutabariza Adrien Nahimana cavuye muriwe ari mu bambere bamenye ko akitswe n'igufa umugenzi wiwe yabonye ku bitaro Prince Jean Charles Adrien Nahimana agiye kwivuza aca abimubwira Iriane Nshimira Imana nawe aca yumvira kumutabariza
uwo nabibwiye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika nti umukinyi waninde mu mutabarize Adrien hama wona waca telefona mugenzi we akorera mu karere ka hariya mu ntara zo mu buseruko harimo n'intara ya Gitega uwitwa Fidel Dantoine Nsabimana niho yaca akora iyo nkuru hadate na kabiri rero n'ibindi binyamakuru bicyabira yihanahana ku radio isanganiro muri group de presse iwacu tangura kumenyekana ku batari babizi ndetse no muri mbuga kana bumenye Fidel Dantoine Nsabimana je ndamushimiye na cyane cyane wabo mu ijwi rya Amerika bose
Adrien Nahimana n'umuntu w'ingirakamaro akeneye gufashwa Pascaline Biduda arongoye kimenyesha makuru cha leta chandika citwa Le Renouveau irakozwe ko nawe nyene niyo nkuru aca kandi itabakamo kabagenzi we basangishira mu rya bakenyezi bakuru mu gwa kumenyesha makuru
ukuntu akina ninde arafasha mu ndero y'abana aradufasha no gutwenga uravye cyangwa kumviriza Adrien ariko arakina ushumvu uryohe ni nacyo kituma rero uyu muntu twotegerezwa kumubungabunga n'ukuri bakabananya bamufasha uno munsi ni twebwe ubwa mbere barabandi bashaka ko no mu nyuma hoza abandi bakabandanya bamufasha
naye ikibazo cyo kwivuza umukenyezi w'umukuru w'igihugu yagikemuye aracyafise icyo kuronka udufungurwa twabagoye ba diabetes kuko badafungura ibyo byo byose. Abandanya asaba bishoboye kubandanya mushikako hagataho kuva inkuru yuko agwaye imaze gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bagenziwe bakinana ninde bace buguruza ikonti yitirirwa uwo mugabo ninde kugira abashatse kumufasha bazwe bacisha ko amafaranga bukeye kabiri. Hariyo amasanamu yacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Adrien Nahimana afise icapa kiriko inomero ya telefone bocisha ko amafaranga bashaka kumufasha, ariko rero iyo nimero yarigwiwe iriya mugenzi we bakiyana ninde kubera ko wata telefone yari bwaronke. Ubu rero aheruka kuronka itelefone yiwe agira ko abwira abo bose bifuza kumufasha uburyo bo bikoramwo. Adrien Nahimana numufakazi w'imyaka irenga 50 ari mu bakinyi bakundwa cyane kandi batanguranye n'igikino ninde mwaka w'1981 1981 kiretse ko amagara mukitse n'inzoba bamwo hamwe atacokogwa izohava imusenyukirako. Umuntu ya Gitega Fidelite ishatse ijuri ya Amerika.
Urakoze Fidelite. Leta y'u Burundi riyemeza umukuru wa kanama kumwe bwa Afrika ikamwagiriza gushaka kwivanga mu rubanza rwabagirizwa igandagurwa ryahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Biri mu ijambo ryasomwe n'umwe mu batetsi b'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu nyuma y'imyirekano yatunganijwe kuri wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Abitabye imyirekano bayitanguriye ku kibanza citiriwe Nations Unies muri zone Ngagara bafashe barabara yitiriwe Peuple Murundi rigana ku kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Bari bitwaje ivyandiko bitandukanye bimwe vyiyamiriza Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ubumwe bwa Afrika kuba yashikirije amajambo yo kwivanga mu butungane bw'u Burundi akagirizwa gushigikira bamwe mu bagirizwa igandagurwa rya Melchior Ndadaye yahoze atwara u Burundi. Uno mukenyezi yari yitaze iyo myirekano yagenda arasoma bimwe mu vyandiko vyari vyateguwe.
Turamenyesheje ko uwo Musa Faki Mahamat ko igihugu cacu c'u Burundi ari igihugu cikukiye gifise ingendo ya demokarasi aho inzego zose zikora ivyo zijejwe ata kwinjiranira mu mabanga urwego rumwe rumwe gose ujejwe.
Iyo myirekano yari yatumwe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura izobandanya gukorwa gushika abisuka mu by'Uburundi bateshejwe. Ramadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabivuze muri ano majambo.
Kenye gusa no kunyuta yuko abanyagisagara twaravuze duti mu gihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politiki y'u Burundi twebwe abanyagisagara ntituzobyemera. Tuzokwama twaserutse kugira ngo tuyiyamirize kugira twabigize tuzobandana tubikora no hanyuma nibyaba ngombwa tuzogaruka mu ibarabara gushika batuve inyuma.
Iyo myiyerekano yari yatewe iteka ku ruhande rwa leta n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu mu ijambo rya leta ryasomwe na Tarsis Niyongabo. Harimo kwiyamiriza Musa Faki Mahamat ivuga ko yivanze muri dosiye Ndadaye
aho twogaruka ku itangazo ryashikirijwe n'umukuru w'umugwi wa Union Africaine akaba yitwa Musa Faki Mahamat aho yavuze ko atewe impungenge n'ico gikorwa cy'ubutungane ngo ko hashobora kwadukamo ivyoza bitozekaza ubumwe bw'Abarundi hamwe n'ibikorwa bya wa mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi CVR. Yarongeye ndetse avuga ati ingingo zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi zo kubandanya urubanza biri mu bikorwa bya CVR ariko sivyo n'ikinyoma cambaye ubusa. Ayo majambo yose yashikirijwe na Musa Faki akaba ata gaciro afise namba kuko yihaye uburenganzira bwo kugira ico ashikirije ku izina ry'umuryango w'umwe bwa Afrika kandi amategeko atabimurekurira na cane cane ko abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango ariyo bagira ico bavuze ku kintu cose cega uwo muryango nabo bakaba ataribo wa mutumye.
Uwa mutegeti umu mshikina nganji mjeribu nuhari wakati mugihugu afisaka matera abaheru tse kurungikirgu imitahe murubanza kukanda kugwa jamerikioru nadashi.
Tunatea kamo abogose bafugwa murio mitahe muza makuungu. Ngobarengu ke vita utunga neburundi hama matoho za dahenga miakogwe vera vere vagiri weni chaha naho wasabimba wazi hamu utunga nebukore jikogwa chago niba tarenguka ngo visigure naho bazoba vere kanyeko ve manze ichaha wakos
taksise niyongabo aga kuri ringoni kujishiti abibanza ko urubanza kwiganda kugwa juwo mkuru ujihugu wambere yari itore wena wanya jihugu arugwa wa mungui severe ujejwe kumenyukuri nukunyua ni shabarundi asigura konda daye atishwe muntambara kuko atayari hari agateri intege nyabo n'ubutungane bw'u Burundi gukora kazi kabwo Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste iyo myerekano rero yabaye heje ku munsi wa gatandatu i Bujumbura mu Burundi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Unahunguko mu bimenyereye iminsi yose kwa mu Hemango ni ca gihe c'ikiganiro kwa Nyaburunga dutegurirwa na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira kwikugwa gintwaro uyu mwami imaze imyaka 52 ribaye. Abatumire ni babandi nyene batatu. Ambassadeur Guillaume Rosovio ni umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse neza ndaramukije n'abatumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na Ambassadeur Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha makuru mu biro bikuru by'umugambwe w'abanama rimwe FNL mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, ndashimye ko na mwadutumiye yatubandanye ibiganiro.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na honorable Tatien Sibomana, nawe yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije kandi ndaramukije nabo akunze bi radio batumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Kwa Nyaburunga.
Uburundi intwaro y'umwami garutse ntacyo guhomba kuko hariho n'ibindi bihugu byayigarukanye iyo ntwaro y'abami. Natanze akarorero nko nk'igihugu cya Espagne byari byananiranye, urumva. Hanyuma aho hariho umuprezida yana apfuye baraburana n'ababigenza cyagiye gutekana hagiye umwami ariho ubu bo muri Espagne. Ndakubwiye Abongereza uno munsi ni intwaro y'umwami, hari umwami kazuba barishe mu kinyana cya 12 barishe umwami baramucitsose baramudekapita baja mu ngora zitagira uko zije uko zimeze bajyana abatwara bito bakromwe n'abaki bagiye gusubira kurunka amahoro bagarukanye umwami. Murabyumva? Bagiye kurunka amahoro bagarukanye umwami umviriza bwongereza. Ababo babiri yumva je mpora mvuga nti yoba batagira imana ngo babe bafise umwami abaro n'abafaramu ngene bajyana ubwarabaye abo bavuga yuko umenga ni ibintu by'ibitangaza ngo umwami ngo agaruke cyangwa areke gitsi mu bice babivugira ko umenga ni ibitangaza ikibi n'abo bantu bahababukira gutwara urumva bakagomba gutwara hejuru gutwara ngo abe batware batware igihugu ntibemere yuko haba umuntu aba abase barundi aramutse igihugu ariko no mapolitike akaguma baho mu 1962 umwami mwambutse yarise yatabaho cyari kugorana gose ariko guverinoma yabaho premier ministre nu yatwara hariho hariho aba senateur hariho aba député kandi le jeu politique donc umukino wo gutwara warabaho mugabo ntibavize mugabo rero bagiye kubyonona nabagombye ngo ujye mu mari hajya gato mukure na fetu
hari mwebwe ko muharanira intwara y'umwami nabagabo ngubu uvuga uti ubushiraho umwami nguko honorable tashane yavuze ati webo kugira umwami
oya ndi yavuze ni bintu bya tawe bya tawe bifatiye
ngo
jewe jewe ntwara umugambwe si jewe ngwi si jewe
nshobora ku umugambwe w'umwami n'abagabo urimo abaganwa gusa
none iyo wabo urimo abaganwa gusa ministre umucikiranganje wo hagati yari kuwemerera gute umugambwe urimo abaganwa abahutu abatutsi harimo n'abatwa yego kandi
hari ni migambwe itagira abanywanyi yemewe
ari mu mutumwe nzi ari mu mugambi wa
cyena gira nawe urimo
ayahindutse
mu nyuma
yego harimo ubwoko bwose twebwe twemera ubwoko buni abatutsi abahutu abatwa abagana ibyo kandi ministre w'interior yarabitwemereye donc urumva rero ibyo dukuvuga ngo ibyo kugarukana umwami bizoca mu kintu cya mbere yuko umugambi w'umwami wotsinda utsinze ugatwara ducumi n'ibintu bigenza
ucuza ni byiza shingiro rigaruka
ducumi n'ibintu bigenza si jewe
nani byo no kuri umugambi
jewe ndimigisha kugira ngo umugambi uzotsinde
yego niko turabikora kandi
bigeze
kure
bite
bigeze kure gose
yaje amasesezo
n'abandi n'ibindi ngiye abagarukana intwara y'umwami mwiza kubufatira kubaganwa cyane ku miryango
oya fatira ku barundi bose ibyo jewe uko tubivuga iwacu tuvuga yuko ikibanza cy'umwami kimaze kuboneka urumva kimaze kuboneka wotogwa ngo hajemwo ntihagire abo bandi baza baduka ngo bamukure ngo bagomba kuhaja urumva niwe azoramutse igihugu kandi azo iyo nkoni yikuramutsa ikubase barundi
ngo gute yo bamatora cyanke
ibyo nibindi ibyo ntiyaragera kubyinjiramwo
hazogera mwatsinze cyane mu gitsigorera
hazogera twatsinze
muko dutera dusozera hari cyigwa umuntu yokura muri aka kayise kikura kuno bagi kingoma y'umwami n'iza republika
navuze yuko kenshi byava guhababukira gutwara aba bantu basenyuye intwaro y'umwami bavuga ngo guharageze kutubisenyura ngo tugire iki urabona hajya nta kindi atari guhababukira gutwara iyo babireka bagatwarira muri leta canke muri sena canke muri assemblée nationale amahoro n'ubu mu Burundi akiriho mugabo byananiraniye ngaho kugomba kuja ku busongero ku mutwe wo hejuru ngo nanje ndahaje ngujeho cyo kuki urabona niho byose bipfira nukureka igihugu kigaguma gifise umuntu akiramutwa bari kureka icyo gihugu kigaguma kibitse umuntu akiramutswa
ariko nibibaza ko hoba ingorane iyo umuntu akiramutswa ageze kuhava ingene yosubirizwa
oya biba byanditse tansiyano yabivuze biba byanditse bitanditse naho biba biri mu mateka
yuciba intwaro y'umwami mugabe ishingiye ku ibyiza shingiye
yego none nshiyo yariho kuva mu 1962 yego
honorable tansiyano hari ikintu umuntu yokura muri ibi bintu
ikigwa jeno bugana gishira mu mino cino bishira mu mishitatu hari cyigwa cuko intwaro yabi yacami cyanke ya republika iragera igihe ikahapfa naho yo bitwara
igasaza
hari na ita bishaje mugabe irahapfa aba bavuga ngo izi byaduka wamenga bari basigaye baravyanditse imyaka 10 ihize kudeta pa tuvuga bandarekere ya cami yari itwaye imyaka na mirere urumva iyo usanga ari presque no rwadora natire ni umenga ibintu kwisi hari ivyo
uvuga ngo bavuga ngo izivyaduka uminga ntufyemera ko tsaye izivyaduka
yewe yandavyemera mugabo uko babacanwa bivuga siko ndabivuga mugabo ndemera ko ari amakudeta na yitwa mu kirundo ariko yita niko byitwa nagonda haro ico ni kimwe ica kabiri nuko nkuko twambye tubivuga ntawoja ngaha ngo aririmbe ngo intwaro ya cami vyarera byose canke ngo ashavuga ati ko republika yaje kuri ubwami republika birera ntibambewe ariho ncangara ku nshingira ku cha gatatu rero igihambaye cyose ni ubukuru nyabwo ubutegetsi nyabwo ku bwami ku ntwaro ya cami hariho abami batwaye neza gusumba abandi kuri republika naho nyine biriho igihambaye ku gihugu nubwo bukuru nyabwo tutaraburonka dushaka dusubire mu ntwaro ya cami hajya umunyamabanga wa mbere premier ministre no muri ntoze intwaro za cami zishingiye ku ibwirizwa shingiro batoye nabi bagatora canka kaba umutware mubi umwami ntacakitse ubu rero mu Burundi cewe sinavugira umuvumbi kumuvumba aha aho ibintu bigeze hariho intumbero ituma ibihugu ku isi bitwagwa ukuntu bituma rero kugira umurundi w'ubu umubwire ko umwami twasubira mu ntwaro ya cami jewe ntibantumye mugabo nibaza ku referendum ya professeur Zovio bizogorana kugira iboneke kuko vrema biragoye ariko ntikibuze ko arabaro
by'imiryango bigasubirira icyabaganwa ntivyoshoba
na macaka birazogwira gusumba ya mu bahutu no mu batuzi cyane nuko ndabibona ico guheraheza nuko iyo ntumbero y'ubu itegeza kuba yanditswe ingene igihugu gitwagwa ingene ubutwara ajaho biranditswe ingene ubutunzi bw'igihugu butetwe imbere ingene imibano byose bitegeza kuba byanditswe ikibi rero ibihugu bigogwa nibigwa mu rudubiruka bikagira ubutegetsi bubi bikagira ntibugire ubukuru nyabwo ubwo bukuru butabaye nyabwo ngo bukurikize ayo mategeko bubabariye abarundi cyangwa abo batwara bababaye igihugu kirahenebera nawe haba ari kontwaro y'icami nawe haba ari kontwaro ya republika
ambasaderi Anatole bacanamwo ikigwa abantu bokuramwo mu iryo kurakuramwa ryayo niki
oya nagoma bari ngaruka ikibazo wari wabajije abantu uti mbega intwaro y'icami yogaruka ubona byo bari byiza icyo kibazo cyari kubazwa neza cyane ni za ntwaro z'ibyaduka uwari guhenga mu indwi na kabiri mu indwi na gatatu akabaza abarundi
ati ko
umwamagara ubu
rero ntigikeneye
kubaza
abarundi bari gusaba ko umwamagaruka kuko izo ntwaro zayitugejeje ni habi
ariko uwo kivuga
hanyuma rero uti ikintu ikigo umuntu yokuramo ni ikihe umuntu yokuramo ni uko izo ntwaro z'ibyaduka vraiment twozisezerera urabona izo ntwaro zaza ziraza zikurana nk'uko abandi bameze mu myaka 10 hanyuma mwarabonye ko ni mu myaka iheze mu 2015 byarazwe kugaruka mwonye ukuntu abantu bakiba byamiriza nico kigo umuntu yokuramo ubu ko igihugu gitwagwa n'ibizwa shingiro hakaba hari amatora hakaba hari inzego zishyirwa n'abanyagihugu
amatora ntakwiye
kirazira rero ko umuntu asubira kuza muri izo
amatora ntakwiye ikiyavamo cyane cyane
icyo ni cyo ibyo no
kiyavamo
cyo murabihuriza ko
ukuru nyango
mwabihuriza ko natasiyani byo
ngiriki sina byumvise neza
uko gwiki kugira ngo habe ubukuru nyabwo
ubukuru buhari ko bwatorere
nabwo ni nyabwo
en principe ni nyabwo mugabo rero
cyiza kiri muri cyiza kiri muri mungiro naho
icyiza kiri mu byo mungiro naho no gushira imbere
oya ubuze cyan principe ni bwite
gushira imbere ushoboze bw'umuntu mu gutakaza bakaraba ati waragashoboye kamuha hakaba imbuze hajya bavuga ko justice mu bantu
nk'uko
ko bivuga
ivyo nivyo tukirondera
ivyo rero nivyo vyari bibuze muri izo ntwaro z'ibyaha
no turacabirindiriye
mu gihe nivyo intwaro z'ibyaha zasubije inyuma kandi ku bwami byari
turacabirindiriye
urakoze cyane
turagushimiye nawe Jerome Nyanzima hamwe n'abatumire bawe n'inshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buryo bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.